intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mwese mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa 2021 nyakanga 2022. Ishimikira ku ngingo iherutse gufatwa n'igisata cy'iyungururizo gica sentare ya EAC ishiramwe ry'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko. Ingingo yayo yemeza ko yasanze ikiringo cya gatatu cyo mu isi Petero Nkurunziza cyaho nyanze ibwirizwa shingiro. Ikiganiro mubishikirizwa na Karine Dusabe.
Ndafise ijambo.
Itariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze w'2021 igisata cy'iyungururizo cya sentare ya EAC cyarasohoye ingingo mu rubanza rujanye na dosiye y'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Iyo ngingo iherutse gushyirwa ahabona ivuga ko iyo sentare yasanze icyo kiringo cyari giciye ku n'ibwirizwa shingiro. Twumvirize umushingwamanza Dieudonné Bashiraho Ishize avuga ibijanye n'ingene ivyo dosiye byagiye biragenda.
Iyo sentare irayibarira yuko sentare ya mbere yihenze gose ico yishuye ko atari ico bayibajije. Niko iyo sentare yasubira kiga ugo rubanza mu mizi, baciye barusubiza sentare ya mbere isubira kugwiga mu mizi aho hari mu 2019, naho niciruca nabi imera ntihumiriza ntiyaraba amategeko neza uko yanditse. Niho rero ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 2021 mbere iyo sentare yasasiye n'i Bujumbura, niho yemeza neza yuko imaze guca hirya no hino imburano zose zatanzwe n'ababuranyi ibanje kwihweza icibwirizwa nshingiro ry'Uburundi ryavuga ryariho muri 2015, igasubira ikihweza amasezerano ya Arusha yatewe ko umukono n'abarundi akemezwa n'akarere, akemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungoni, bakihweza n'ikirimo mu masezerano agenga umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Niho bemeza yuko ingingo ya sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro mu Burundi yaje gushimangira ikiringo cya gatatu iteye kubiri n'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro eka mbere n'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'Ubuseruko.
Abarundi barenga 400,000 barahunze igihugu, n'ubu abarenga 200,000 baracari mu buhungiro nk'uko ibiharuro vy'ishirahamwe gita y'impunzi ku isi HCR bivyerekana. Iruhande y'abahunze abandi 1,000,000 barishwe, abandi barafatwa mu nyuma bavugwa irengero, abandi nabo baracafunzwe. Inyuma y'iyo ngingo y'ubutungane bwa EAC ho kuri kiriki ikiganiro mu kanya tukibandaniriza ku nyishu zitangwa n'ugwaruka.
Zazi tukutumba kwa sebuja, ziragowe ziragowe zikiriko. Itwa jimihe toni mbunda iturara kumugono, itwa jakadenderezo igitsura nitera goba akagwanya bataba.
Tutangurire kuri Didas ari mu izina rya Mayote ati leta yari ikwiye kuca irenganura abahowe ico kiringo ca gatatu ikongera igasaba ikigongwe ku vyabaye vyose.
Ica mbere ni uko abantu bose barenganijwe, bahunze, bambuwe ivyabo, abishwe n'abandi bose bagize izindi ngorane bariya bose bagiye barashirwa ku mitaye mpuzamakungu ko bohabwa iteka ryabo bosubizwa mu gateka kabo abataha bagatahuka. Abakiriho bagasubira mu byabo, hanyuma abapfuye nabo tugahabwa umunsi wo kubibuka. Igihugu cyose tukaza tubonamira tumenya tuti abahuye n'ikiringo cya gatatu cya Pierre Nkurunziza umunsi wo kubibuka n'uyu. Hanyuma uwo munsi ukaba ku rwego rw'igihugu. Ikindi kigira kabiri ni uko abarundi twese tukaba dukwiye kubanza kwakurikirwa tukamenya ko umunsi bitebuke intahe zofata ijambo. Hari habihaye guca imanza za ngondagonde, abari bajije kubahiriza ubwirizwa shingiro, abari muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yavuze ngo cya gatatu cya Nkurunziza kiri mu mategeko, kiri mu mategeko. Ni ukuvuga sentare y'akarere murabona ko yagiye kwandika umudari w'imari amahare, abayihaye rero ububasha bwo gukora amafuti buryo ubwo ari bwo bwose mu kwica abantu, mu kwangaza abantu, mu kwigira ibihangange bagafata ibyo bamenye yuko umunsi munaka intahe izotinda igafata ijambo, kuko ikibi nikigera gitsinda icyiza. Ijambo rigira gatatu ni uko leta yohaguruka igakura ururimi mu kanwa bagasaba imbabazi abanyagihugu. Kuva kiriya gihiriye imyaka 2015 gushika n'ubu hari abantu bagipfunzwe bazira ikiringo cha gatatu, hari abantu baheze hanze bambigezwe ku mitahe bazira ikiringo cha gatatu. Iyi leta iri kwirabandanirizamo nayo mu byakozwe na leta ya nkuru nziza. Murumva ko leta yari kwiye kuva mu gacire nayo igasaba imbabazi abanyagihugu bariko bararenganywa bagahabwa agateka kabo. Ijambo ryo kurangiriza ko nuko tutazi neza ingufu z'isentare nuko runo rubanza guja ahabona abanyagihugu bose bakarumenya, tukamenya iyo ngingo ko sentare yafashe, tukamenya n'ingene sentare ingene yategekanije kugira ngo abarenganijwe barenganugwe de dommagement mu gifaransa. Abagize icyo kiringo none sentare yavuye gusa kuvuga ngo iyo ngingo ntizwi neza, ni turashaka ko nayo nyine yoje habona abanyagihugu bose bakayimenya.
Half avuga ko iyo ngingo yafashwe n'ubutungane bwa ASC isa n'ibyari mu mpanuro zari zagiye zirahabwa umuhisi Petero Nkurunziza. Ababazwa nuko ivyo bitabujije ariko ko Uburundi bugwa mu manga.
Ugomba kubanza gushimira Imana ushobora byose iyo ishoboye kwereka Abarundi ukuri aho kuri. Hari kongera dukeza abo bantu bashoboye gushasa mu rugo rubanza bakemera bakandi umutima amenyo bagasebura urubanza rwari rwarananiye abantu bose kandi bakirengagiza ukuri kandi bakubona. Ikintu bagomba kuvuga ni uko burya baraca umugani mu Kirundi bati ucibwa ko na bose ugatota. None kugira ngo abamenyesha Imana abasenyeri sosiyete sivili abantu bose bafise ijambo ngaha mu gihugu abantu bose bemera bose bahurize yuko icyo kiringo kitari duhuye n'amategeko biyamiriza ikiringo. None nk'Abarundi baciye barengera kuri bene wabo bakemera kusesa amaraso kubera umuntu umwe kandi nawe nyine atarabuze icyo akora yagomba kuruhuka ataruhuka nk'uko abandi baperezida baciye ku butegetsi baruhuka. Mugabo bakemera yuko imitwe y'abantu iri biratembagara abantu bakaba imfubyi, abandi bakaba abapfakazi, abandi bakangara, abandi bakavumbiye mu minyororo. Icyo ni ikintu ahanini n'Abarundi twese twukunya ku isomo. Nagomba kubanza kugaruka kuri tazi k'umuhari kera. Mugiye kuraba ingene uwo muhari wari utunganye, ngira ngo nta muntu n'umwe atazi neza yuko uwo mugambi uwo muntu wese yiyitirira akagenda iminsi yose baba ariko bararirimba cyaratuvunye cyaratuvunye mbe bavunye mbe abantu igihe bari mu ishyamba mbe abantu igisodo cy'amahigina kiraririmba cy'amahigina kiraririmba gutya ko tuzi iminsi yose cy'amahigina kiraririmba kivuga ngo yamirize Nyangoma. Muri Nyangoma si uko bamutinya, mu Gifaransa bavuga bati l'homme de valeur est toujours objet de critique. None icyo gihe mwaba ubusi bama bigira basura imvu amazina bahora bavuga mu ishyamba bari bantu ko twitwa amatumva iryo zina ryonyine. Mugabo uno munsi abo bantu ndabagereranya n'umubyeyi yoba yarakuze akenye akaronderera abana hirya no hino akarondera itunga akaguma muri bezwe primaire asatisiza bezwe primaire donge kujya kwambara no kuronka gusahaba aho yageze muri bezwe doritse akaca yitaba Imana hanyuma ba bana nabo bagasaba bakira rya tunga bagasaba rijamo bakanihumyanga batazi iyo ryavuye bakasaba byonona ibintu byo batunze imyaka n'imyaka bagashobora kugomba kubyonona kuko ntibaba bazi iyo biba byaravuye.
Hafi abona kandi ko mu byo ca bikurikira iyo ngingo harimo kurekura abafunzwe bazira kwa nk'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza.
Uko byari kugenda kuko ibyo twifuza ntibizogenda uko twabishaka. Mu bisanzwe baca bategerezwa gusaba ikigongwe Abarundi bose, hanyuma abantu bose bafunzwe bagafungurugwa abari mu buzi bakaca babasubiza mu buzi byihuta kandi bakabasha babaha indishi y'akababaro bakongera bakabahana n'imishahara bategereje kuba barahembwe icyo kirimbo cyose bapfuriye mu nyororo. Hanyuma abatari bafise ubuzima nabo bakaca babenda mumiza kuko birababaje nk'umuntu ushobora gusanga amaze imyaka ishika itanu itandatu mu nyororo kandi yategereje kuba afise icyo yimariye. Hanyuma ku bapfuye nabo abapfuye nabo ntitubona ingene mubirinda mumiza kuko kwendaniza umuntu yapfuye biragoye. Ariko rero naho ibyo byose bitashoboka twagomba gusaba leta y'Uburundi naho gata kundisha y'akababaro kugira ngo yuhave n'abagora. Ariko bo nyine nibace bikubita agati mu nyine bagari umutima bunyene bace bapfungura imfungwa zose za politiki hanyuma bahunze nabo bagende bunyene bagurura imiryango bahunguke basubire mu zabo abari barafatiwe amatungo ngo bagize kudeta babasubize amatungo yabo kuko ajya amarira yujya mugore asigona sirenda yiruke hajya ntibamenye ajya amarira ariko ararira ko n'umuntu yigeze kuba umugore w'umushikiranganji bamenye yuko nawe nyine yowe yarigeze kuba ari umuntu akomeye ubwo barabe n'umusa ahageze nabo nyine rero ariko baratwinga abagore bazagushimiriza bibaza ngo nabo ntibizobashikira bamenye yuko umuco w'agacama yandi hari abantu baciye kuri iyi si hari abantu bari bakomeye cyane abitwa ba mubutu bandi mugabo mu gupfa ibyabo byarasanzaye baribuka igihe bariko barimika umuhisi Petero Nkurunziza ijambo umuntu w'umusenyeri umenga n'umwangirika yaravuze akajambo ati kuri manda ya mbirigo yaramubwiye ati nyakubahwa mukuru w'igihugu uzogerageze wubahe ibwirizwa shingiro ejo ibwirizwa shingiro ntuzorikomakome uburihindure kugira ngo wiyongere ibiringo kubera ibiringo bitari bwa wamenye iyo myaka ntazoyima mugabo uhageze ije gusengera aciye abishyira ku ruhande.
Leonce ari mu Burundi ati nibarekure abafunzwe bazira ico kiringo abakigizemo uruhara nabo bashengezwe mu butungane.
Cyambere ndakeje yo sentare yo yasomye amategeko kandi ikerekana by'ukuri ko kiringo cy'umuhisi Petero Nkurunziza cyari kirinyobanye n'amategeko. Bobo basoma amategeko sinzi ko basoma amategeko bayacurisha cyangwa bagera mugabo bobo cyambere ndabakeje ariko nkanje nkaba nabona ko iyo ugu rubanza baruca umukuru w'igihugu akiri muzima bityo kuri akishyura amabi yakorewe abarundi abangajwe ababuze ibyabo ababuze ababo abavyeyi bahekuwe bariko baraja mu ibarabara biyamiriza ico kiringo kandi bisunze amategeko. Rero by'ukuri icyambere nuko leta y'u Burundi kubafatiwe bafite imitahe mpuzamakungu icyambere bayikugwako kuko barera bagiye kwiyamiriza ikiringo cya gatatu bisunze amategeko. Rero muri icyo gihe leta y'u Burundi hari uyu munsi ishiye kwihutira no kuyokubaha iyo mitahe abahunze bagahunguka mu ituze bakezwa n'ubutungane nk'uko bambitswe ibimenyeshamakuru bigakora amaradiyo akigenga. Ibyo rero mu gihe bikozwe leta y'u Burundi itegerezwa gutanga indishyi y'akababaro ku bantu babuze ababo batakaje ibyabo. Rero nkugwaruka by'ukuri nicyo mbona nkabasaba ategetsi bari uyu munsi ko nabo barimo icyo kiringo kitari cyubahirijwe amategeko nuko gashobora kujya imbere y'ubutungane bagahanwa bapfungure abagiye mu myiyerekano bose ubutungane burabejeje kuko barabona yuko batarira busema ndetse n'abahebeye Imana bari bagize ati yamara icyo kiringo nticyubahije amategeko ubundi yavuze ngo nukuhage mibango. Rero uyu munsi navuga yuko abarundi sinzi bagiye gusubiza ijambo kandi naho tugeze uyu munsi bategerezwa kwisunga amategeko kisunga ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Rero kuko byose bigizeje umugambwe bumva n'ingorane. Rero nk'ugwaruka nibaza ko abarundi basubijwe ijambo by'ukuri bakabona yuko ubutungane bw'u Burundi bukiza ngo ngonde.
Rodolphe ari mu Burundi ati umugambwe CNDD-FDD wakurikiranwa ukariha ibyononekaye bivuye kuri ico kiringo.
Rero cyo mwana cyihutirwa ubu kuvuga umugambwe CNDD-FDD ni kuvuga ko ari wo waturukamwo Grigos Kalis kati ya kutashikira barundi tucho wazira hagafa awazi ndiga sambo kwa wanda wakifu awanda wakafungwa awanda wakangazwa na kumuga amaradi ya tando kanye vinya makuru vitando kanye kuka kubindi kakuri kwa nubarifa mbunchore mbuangu ti hiyo senare okora mkula wako kuvuga umugambi CNDD-FDD uyu munsi ni umuco watwa ibyo ugaheza ugashumbusha ibyose byononekaye bivuye kuri iyo kodeta yakubise n'umugambi CNDD-FDD kumwe n'ubuhagiye icyo kiringo Petero Nkurunziza. Ibyo byose twabona byoza bisiza icyizere abarundi yaje kubona kikoko iyo sentare ibyo yavuze yivuze kubera inashaka kubijya mu ngiro kuko niyo ivuga uko nyene bigaca mu nkaratasi zonyene nibaza ko bitaca bizoheza ngo bifashe abarundi n'abarundi ntibazoheza ngo bahigire ku cizere naivuze ikewa chugemeza ikewa kandi cyari byabonwe kuva kare ko bisa n'ibivuze nirabe rero abarundi ko benshi barushe hari n'ubundi n'abakibore mu bushobo butandukanye bari hanze y'igihugu kuva iyo myaka yose nibo bataje kuryo buracyari kizobaye ryari kenshi ikwiye gushyirwa imbere y'ibindi ko ibonye ko biri uko nihari kugwa abo bantu bapfuriye ubusa bihugurwe izi mpunzi zimerewe nabi habe nuvuga nti ibiganiro bihuza aba bose barenganijwe bakangaza mu gihugu cy'amavukiro bakabakunda bakadusoba mu gihugu abandi bakangaza kandi kukarenganya bivuze tubona byarekuye mu kiprogram ngo bishikwe ko nihama bakwise ntahe mu gahanga kugira ngo barundi kare mike ishumboshwe ibyari
barabashiko bavuze ukuri yamara bari mu mpimba
Ikiganiro ndafise ijambo kibandaniriza kuri Kayla ari mu Rwanda ati abononewe ivyavo nibashumbushwe
ndimo kwaruka ikintu mbona cokurikira naho igihe gisa nk'icagiye nuko buraba ibyo nonekaye imiryango yavuze ibyo nonekaye ababuze ababo ababuze ivyabo abatutejwe abishwe reki harubu ikabibazwa kuko n'ikintu kibabaje kubona byari bitandukanye cyane n'ibyizwa nshingiro ya Sentare EAS n'ikintu kibabaje cyane turabye tugasubira inyuma tukaraba ibyabaye ibyo nonekaye abana bahaguye imiryango yavuze bazira ibintu bari bafitiye uburenganzira abishwe abasanzwe mu rugo babasangiye iwabo mu mazu bakabakurayo bakabica ni ibintu bibabaje cyane rero nibaza yuko icyo kurikira n'ukuri nuko bakwicara bagahoza abarundi muri rusange kuko twarababaye twarabuze twaromowe
asimana ari mu Misiri ati iyo ngingo yari nziza ariko leta nibyo yorohera kugira ico iyikoze ko kuko igihe carenganye
ningingo nziza kandi ningingo yo gushima oneka yuko rero abari byemereje ikiringo cya gatatu cyangwa inkuru nziza kuko bata rera gusema rero kuko ningingo yarayifashwe ningingo nziza ariko rero ndagucya bisaba yuko muri kino gihe ubutegetsi buhari bucyaje gukurikiza ingingo yarayifashwe n'iyo Sentare isubiramwo imanza ariko rero n'ibintu bitoca bishobora byera kuko muri kino gihe ko leta ntiyagisamba ubwa yose ariko mu by'ukuri byasaba yuko iyo ngingo yuko leta hariho yoca ikorera kuri akore ndarusha nuko byaza kumera rero urumva ko navuze ko bitoroha nuko nibyogorana yuko iyo ngingo naho yemejwe na Sentare isubiramwo imanza ya East Africa biragoye kubwira iyo akore ndarusha rero ishyirwe mu ngiro n'ubutegetsi buhari muri kino gihe.
Masudi ari muri Sudani y'Epfo yizeye ko hari byinshi bigiye guhinduka mu nzira nziza ariko akibaza icyatumye iyo ngingo ikeba.
Ikibazo mfise igihe byaba yase yarihe ntibabibona abanyagihugu ho bishwa abanyagihugu ho bafungwa abatogwa ibiziga yase yarihe ntiyabibona je rero mbona umenga sine ntibitahuritse kuko ubu harenze imyaka duhari kwinjira muri munani ibintu byarabaye kandi ingazi amashyirahamwe yagumye yitwara abavyiyamirije bagumye bahari
none izimanza ntizacitse izimanza ntizakurikiranye amategeko ntiyari bwashingwe kubera iki itaciye urubanza ibintu bikigendeka ariko nta kundi mu ijambo rimwe ari ukwangara twarangajwe hari abapfucuwa twapfuye twarababuze nta bishasha ngo nabyo waba bigiye guhindura icyiza ni uko ushyira umugambi mu ngiro wo kugirane wo guhabuza no gufungura abari bafunze bahuguye ibintu no gutahukana abanyapolitike bahunze bazira ibi bintu kuko ni benshi bapfuye ni abanyapolitike bari guturatura benshi bari mu mashyamba kubera ibi bintu by'ikiringo cya gatatu cya Pierre Nkurunziza.
Masudi avuga kandi ko vyoba vyiza ubwo butungane bwafashe iyo ngingo bukoze ibikurikira vyotuma igira agaciro.
Baruka twoshima cyane tubonye ko yase icigira kuyiga umugambi wo gusubiza agateka bari barakambuwe kubera ko amategeko yarahunyanzwe mu gihugu kandi bitabo byari bigenga igihugu ico gihe byari birimo ayo mategeko bikongera bikuzuzwa bigasubira uko yari yari. Kuko uno munsi ndazi sindi devide dahigeze ari amategeko barayahinduye kuko nta tegeko na rimwe nta bwizo shingiro na rimwe ubu rihigirwako rero iyo sentare bisaba ko yotunganya na cyane cyane igatunganiriza igihugu cy'u Burundi aho kigeze uyu munsi igatunganya ingingo igatunganya amabwizo shingiro yafuswe yagahabuzwa nimba ari ugufutwa yagafutwa ari uko abatwari bamanje kubyiga ko bava mu mihinga itandukanye iyo mu masera atandukanye yagize ubutware bw'igihugu ntihaze ka kagwe kubera twebwe turi banaka kuko ibintu uno munsi biba mu gihugu cyangwa byabaye ni ibintu bitangaje birateye umubaro n'agahinda ariko nako turi bugire iciza niko iyo yase yofashe urwaruka igafasha abatwari b'igihugu ikerekana ingingo ikerekana amategeko ikerekana n'amabwizo shingiro igihugu bivuye kwigenza kwishimikiza kubwire n'agateka ka muntu kahunyanzwe kagaruke n'umunsi hari ababoreye mu mpimba hari abatuwe ibiziga hari abapfuye hari ababuze ababo bakwindishije akababaro leta itanyindishije akababaro ku bintu yononye uno munsi hari abarundi indiri n'indiri abagorewe mu nkambi ya Nduta na za Nyarugusu muri Tanzania bitumwa no kutumvikana kw'abatwaye b'igihugu no kudakorera ku mategeko agenga igihugu no ku mabwiriza shingiro agenga igihugu bituma igihugu shononeka rero leta nka leta ntirabigikwiye abari barafunzwe bafungurwe abangajwe bakurwa mu zabo basubizwe mu zabo igihugu gitekane basubire ku ngingo zari ziyoboye igihugu abari barambuwe agateka bakasubizwa Burundi busubire mu iteka n'itekane perezida wacu nakure uko ashoboye afashijwe n'izo sentare n'abandi bafashanije gutwara batitwaje igikenye kuko buca bugacana ayandi.
Ibijyanye n'iyo ngingo y'ubutungane bwa EAC bamenya ko gushika ubu leta atanakinyira ivuga ko
ati nimwabona umuco w'uhora utamanzuye uzohaguruke dusanga gihinduka kuko azobohora iminyororo yabo shinzirakarengane kuko azowiki wasogose uwo wasangiye uwanse gusubiza abatware mugitwara nka Herodi tekana muzokukuruka abatware mukizumi na w'idisi tekana muzokukuruka imiraba igihe kiri hafi
ikiganiro ndafite ijambo aha niho tukigarukirije cyari cyerekeye urubanza rwashyikirijwe n'ubutungane bwa EAC ku byerekeye ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ko icyo kiringo kitakurikije amategeko. Ugwaruka kwavuze ibyo gwifuza mu byokurikira iyo ngingo ahanini kwasabye ifungurwa ry'abafunzwe bagirizwa kwiyamiriza icyo kiringo no gushumbusha abagize icyo batakaza kubera icyo kiringo. Hari n'uwerekanye ko atabundi buryo abona bugishoboka bwo kubahiriza iyo ngingo. Turashimiye mwese mwaduteze amatwi naho kuri ndi sango.
Cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.